Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa kane, itariki 20 z'ukwezi kwa kane, mwaka w'2017, muri studio 5. Muri kumwe na Oriane Itangishaki, Washington DC. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byo kuri ino saha.
Twagaragaje intenge nyinshi cyane kandi zishingiye ku mategeko zo kutakira ikirego zijyanye n'abatangabuhamya, ni nyinshi cyane.
Uwo ni Maître Bruce Bikotwa, umwe mu bashyikirizwa manza ba Bernard Munyagishari yagirizwa ibyaha bya jenoside mu Rwanda. Avuga ko batashimishijwe n'urubanza rw'uwo babunganira. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini twabateguriye. Twabateguriye kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugume ku maradiyo yanyu. Umukuru w'Ibanki Nkuru y'Isi Jim King murantunga haragabisha ku bice bibiri kuri bitatu by'ubuzi mu bihugu bikenye ku isi bishobora kubura bitewe n'uko bigiye kuza birakogwa n'ibyuma hamwe n'amamashini. Kuri uno munsi wa kane, abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela batangaje ko bagiye kubandanya imyiyerekano isaba ko umukuru w'igihugu Nicolas Maduro akugwa ku butegetsi. Abashinga amateka b'ibihugu bya Pakistan na Afghanistan bagiye guhura mu ndwiza mu ntumbero yo guhuza iyo migwi ibiri kugira ngo batorere inyishu icyuka kibi kiri hagati y'ibyo bihugu bibanyi. Perezida wa Amerika Donald Trump yiha amanota yo hejuru ku bijyanye n'ikiringo cy'amezi atatu amaze ku butegetsi. Yamara ibiharuro biherutse gutohozwa byerekana ko Abanyamerika badashima ibintu amaze kurangura. Iyi nkuru hamwe n'izindi turazibashikiriza, mugume ku maradiyo yanyu. Umukuru wa Banki Nkuru y'Isi yose Jim Kim aragabisha ku bice bibiri kuri bitatu by'ubuzi mu bihugu bikenye ku isi bishobora kubura bitewe n'uko bugiye kuzabura kogwa n'ivyuma hamwe n'amamashini. Avuga ko ivyo bishobora kuzotuma haduka indyane zishobora gutuma igitigiri cy'impunzi ku isi ciyongera. Dr. Kim yabivugiye mu nama y'ubutunzi na politike ihuza abategetsi bava ku isi yose baje ku cicaro cya Banki Nkuru y'Isi hamwe no ku biro bikuru by'ikigega mpuzamakungu IMF mu Cyongereza hano i Washington DC. Kim avuga ko bitaramenyekana neza ryari ubwo buzi buzogaragara ko bwabuze. Ati yamara icyo kibazo kigiye kwibonekeza mu gihe kimwe n'iterambere ryari ryatanguye kwibonekeza mu bijyanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi mu bihugu bikenye. Kim avuga ko ari ikibazo gikomeye gikwiye gukemurwa vuba kubera isi isanzwe iriko iraca mu bihe bitoroshe by'ibibazo by'intambara, ihindagurika ry'ibihe, inzara n'ibibazo by'impunzi bikomeye cyane kuva habaye intambara y'isi ya kabiri. Kuri uno munsi wa kane, abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela batangaje ko bagiye kubandanya imyiyerekano isaba ko umukuru w'igihugu Nicolas Maduro akugwa ku butegetsi. Iyo myiyerekano ibaye inyuma yaho habereye uruhagarara mu myiyerekano yabaye ejo ku munsi wa gatatu, hakitaba Imana abantu babiri, igipolisi kikanahagarika abantu amajana n'amajana. Iyo ibaye imyiyerekano ya mbere yo kugwanya ubutegetsi ibaye inyuma y'imyaka itari mike. Ejo ku munsi wa gatatu, imigwi ibiri y'abanye Venezuela ibihumbi n'ibihumbi, bamwe bashigikiye Perezida Maduro n'abatamushigikiye, bihaye amayira y'igisagara cya Caracas mu myiyerekano. Abajejwe umutekano bateye ivyuka bibaba mu maso abanyagihugu bo mu bigwati biri mu burengero bw'umugwa mukuru. Umwana akiri muto yarahasize ubuzima inyuma yaho arasiwe mu mutwe. Umugwi w'abashigikiye leta nibo bagirizwa urupfu rwiwe hamwe n'urupfu rw'umukenyezi yishwe mu kigwati cy'ahitwa San Cristobal. Ayandi makuru yerekeye iyo myiyerekano yabereye mu ntara ya Marinda hafi y'umugwa mukuru wa Caracas avuga ko hashobora kuba haranapfuye umusirikare wa leta. Abashinga mateka b'ibihugu vya Pakistan na Afghanistan biteguriye kugirana umubonano w'imbonekarimwe mu ndwi za iyo nama izobera mu gisagara ca Kabul mu ntumbero yo gutorera umuti icuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu bibanyi. Abategetsi ku mpande zose babyijwe rya Amerika ko abashinga mateka ba Pakistan bazofata urugendo baja ku mugwa mukuru wa Afghanistan ku itariki ya 29 z'uko kwezi kwa kane kugirana ibiganiro n'abashinga mateka ba Pakistan. Bavuga kandi ko Ayaz Sadiq, umukuru w'inamashinga mateka ya Afghanistan, azoyobora ako kagwi k'abashinga mateka b'igihugu ciwe. Ambasaderi wa Afghanistan muri Pakistan amenyesha ko muri urwo rugendo abo bashinga mateka ba Pakistan bazonabonana n'umukuru w'igihugu Ashraf Ghani. Mu bihe vya mbere ivyo bihugu vyompi vyagiye biragirizanya icumbikira ry'abagizi b'iterabwoba ibitero by'iterabwoba byagiye biragirwa muri ivyo bihugu bibanyi. Ivyo rero vyatumye haba icuka kibi hagati y'ivyo bihugu ikiringo kitari gito. Yamara abategetsi b'ivyo bihugu vyompi baremeza ko ibiganiro hagati y'abategetsi bakomakomeye mu nzego za politiki n'igisirikare muri ivyo bihugu bafashije kugira haboneke icizero n'akaryo ko kugira inama nshinga mateka z'ivyo bihugu zishobore kwicara hamwe. Prezida wa Amerika Donald Trump ariko ariha amanota yo hejuru mu bijanye n'ikiringo cy'amezi atatu amaze ku butegetsi. Yamara ibiharuro biherutse gutohozwa vyerekana ko abanyamerika badashima ibintu amaze kurangura. Prezida Trump mu ndwi iheze yagize ati, nta leta n'imwe ya Amerika yari bwarangura ibintu bingana n'ibintu naranguye muri ico kiringo. Ivyo navyo bikaba birimwo igisirikare, imbibe, ubudandaji, gukomeza inzego zijanye n'umutekano. Prezida Trump yarongiye amajwi yiwe inyuma yaho akoroye ibitero vya misile mu gihugu ca Syria mu ndwi zibiri ziheze. Ibitero vyari bifise umugambi wo guhasha leta ya Syria inyuma yaho muri ico gihugu hakoreshejwe ibigwanisho vy'ubumara mu gitero cakozwe ku basivile. Yamara mu biharuro vyatohojwe ukuntu abanyamerika babona ikiringo cy'amezi amaze ku butegetsi, ikinyamakuru Political Morning Consult ku munsi wa kane cyasanze abanyamerika bangana n'ibice 39% baha Perezida Trump amanota angana na A canke B, no kuvuga amanota meza, mu gihe abanyamerika bangana n'ibice 37% bamuha amanota D canke F, no kuvuga amanota mabi. Ivyo biharuro vyatohojwe vyerekana ko ibice bibiri vya gatatu vy'abademokrate bamuha amanota D na F, mu gihe 22% vy'abamutoye bamuha amanota B, no kuvuga amanota abayabaye. Abandi bangana n'ibice 23% b'abarepublika bamuha amanota C canke mabi kurushayo. Muri rusange abanyamerika bavuga ko atavuga ukuri kandi atari umutegetsi w'incabwenge atitaho cyane abanyamerika babayabaye. Amakuru hano kuri Radio Ijwi ry'Amerika arabandanya mu rugendo arimwo i Jakarta mu gihugu cya Indonesia. Kuri uno munsi wa kane Mike Pence, icegera cy'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azokwitaba inama zimirije kuba mu karere ka Aziya, inama z'ubutunzi. Igihe ibyo akaba yabivuze mu gihe yari mu rugendo rw'iminsi 10 mu bihugu bya Aziya. Pence yavuze ko Trump yiteguriye kwitaba izo nama zizohuza Amerika n'ibihugu byo mu bumanuko bushira ubusiruko bwa Aziya, iyo batazira Asian. Muriko mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio@gmail.com. Kuri Facebook no kuri Twitter niho turi. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Site yacu internet ni wezi3@radioyacu.com. ubu naho no mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Umucamanza muri Sentare Nkuru mu Rwanda yahaye igihano bwana Bernard Munyagishari cyo gufungwa ubuzima bwose nyuma yo kwagirwa ibyaha bya genocide n'ibyihohotera rya kiremwa muntu. Bernard Munyagishari aregwa ibyaha bya genocide akekwa ko yakoreye ku Gisenyi muri 1994 yarungitswe na Sentare yarusha kuburanira mu Rwanda mu mwaka w'2013. Ibindi kuri inkuru y'umugenzi wacu Eric bagira ubusara bidushikiriza.
Mbere yo gutangira gusoma imyanzuro y'urubanza ubushinjacyaha buregamo bwana Bernard Munyagishari ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu, umucamanza ukuriye inteko iburanisha Madame Alice Umulisa yabanje kwihaniza itangazamakuru ko nta foto cyangwa ijwi byemewe gufata muri uru rubanza. Byamufashe byibura iminota 45 asoma imyanzuro y'urubanza. Munyagishari ntiyari mu cyumba cy'iburanisha. Imyanzuro yakurikiranywe n'abahagarara inyungu z'ubutabera muri uru rubanza. Atemera Maître Brice Bigotwa na mugenzi we Jeanne d'Arc Umutesi. Ubushinjacyaha bwahagarariwe na bwana Faustin Nkusi na mugenzi we bwana Bonaventure Rubegwa. Ibyaha ubushinjacyaha burega Munyagishari burabishingira ku batangabuhamya bw'abajije. Ibyo bigizwe n'ibikorwa umucamanza yasesenguye, birimo ko bavuga ko Munyagishari yari perezida w'Interahamwe ku Gisenyi, azigisha ko zigomba kwica Abatutsi kandi ko yazitozaga gisirikare mu mugambi wo kwica Abatutsi. Buramurega inama na za mitingi bavuga ko yitabiriye mu bihe bitandukanye zitegura ubwicanyi. Hari kandi amarisita ashinjwa ko yakoresheje ngo hamenyekane Abatutsi bagombaga kwicwa ku Gisenyi. Baramurega amabariyeri yakumiraga Abatutsi ngo badahunga ku Gisenyi. Munyagishari arererwa Abatutsi biciye kuri paruwasi ya Nyundo no mu nkengero zaho. Baramurega ko ubwe yahigaga Abatutsi mu mujyi wa Gisenyi akabajyana hiswe kuri komine Ruje ngo bicwe. Mu bindi bimenyetso bivugwa n'abatangabuhamya no gucukuza ibyobo byanagwagamo imirambo y'Abatutsi, ndetse no kuba bamushinja ko yaje gufata i Kigali ibikoresho gakondo bavuga ko yakuye kwa Kabuga byo kwica Abatutsi yifashishije ingingo z'amategeko, zimwe mu manza zaciwe kuri genocide ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe mu bihe bitandukanye kuri genocide. Umucamanza yasesenguye ibyo byose maze avuga ko Munyagishari ibyaha akurikiranyweho yabikoranye ubugome ndengakamere kandi ko byagize ingaruka mbi ku muryango nyarwanda. Umucamanza yahamije Munyagishari icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha cya genocide ndetse n'icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyokomuntu muri 1994. Buri kimwe muri ibi byaha amategeko y'u Rwanda gihanisha igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko, kandi umucamanza asobanura ko ibi byaha bigize impurirane mbonezamugambi. Bitandukanye no kuri Munyagishari woherejwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha, iki gihano ntigishoboka. Amasezerano u Rwanda rwashyizeho imikono arebana no guhanahana abakekwaho ibyaha bya genocide yemera igihano cya burundu. Urukiko rwamuhanaguyeho icyaha cyo gufata no gusambanya abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyokomuntu, kuko nta bimenyetso simusiga ko yagikoze. Umucamanza yanzuye ko Munyagishari atsinzwe bidasubirwaho amusonera igarama ry'urubanza kuko aburana afunzwe. N'igihano abahagarariye inyungu z'ubutabera muri uru rubanza Maître Mutesi na mugenzi we Bigotwa bahise bajuririra babwira umucamanza ko batishimiye imikirize ye. Bavuze ko bazamushyikiriza imyanzuro ikubiyemo impamvu zisobanura ubujurire bwabo bamaze kubona kopi y'imikirize y'urubanza. Uko ari babiri ntibadutomoreye inenge ku yindi muzobanenga umucamanza. Umva ko Maître Bigotwa yatubwiye.
Niba mwagiye mukurikirana uko amaburanisha yagiye agenda, twagaragaje inenge nyinshi cyane kandi zishingiye ku mategeko zo kutakira ikirego zijyanye n'abatangabuhamya ni nyinshi cyane. Inengezo zirahari zishingiye ku mategeko, ikigaragara nuko zirengagijwe n'urukiko.
Ubwo baheruka mu iburanisha ripfundikira urubanza, abanyamategeko babwiye umucamanza ko basanga uwo bahagarariye mu nyungu z'ubutabera ari umwere, akwiye kumurekura agatesha agaciro ibirego by'ubushinjacyaha. Ntacyo bwana Faustin Nkusi uvugira urwego rw'ubushinjacyaha yifuje kudutangariza, yavuze ko azagira icyo abivugaho nyuma yo kubona kopi y'imikirize y'urubanza. Bwana Bernard Munyagishari w'imyaka 58 yoherejwe mu 2013 mu Rwanda n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania, yararegwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Akekwaho ko yabikoreye mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi mu burengerazuba bw'igihugu aho yahoze ari umwarimu. Umwaka urihiritse yikuye mu rubanza ashinja ubutabera kubogama kandi ibyaha byose arabihakana. Yiko mu butabera bw'u Rwanda kumutwerera ubwenegihugu bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha. Urukiko rukuru rumuhanishije guhera mu buroko akiburana mu rukiko rw'ikirenga ikibazo cy'inkomoko ye. Aburana mu rurimi rw'Igifaransa yemeza ko ari umunyekongo ku mazina ya Nyamudede Mushari Bernard. Munyagishari abaye uwa kabiri woherejwe n'urukiko rwa Arusha uhanwe n'inkiko z'u Rwanda nyuma ya Pasiteri Jean Uwinkindi nawe urukiko rukuru rwahanishije icyo guhera mu buroko. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Eric bagira ubusa makuru ya radio y'u Amerika rabandanya tuve mu Rwanda tuje mu Burundi nyuma yaho ikigo Uber cegeranya makori n'amatagisi gitangarije ko umwimbo wabaye mwiza mu kiringo cy'amezi atatu ya mbere y'umwaka wa 2017 uburongozi bw'ishyirahamwe Parse Amerika ngurira abarundi guhindura ingendo ntibwemere ico cegeranyo uhagariye iryo shyirahamwe imbere y'amategeko yabivugiye kuri no munsi wa kane mu kiganiro n'abamenyesha makuru mugenzi wacu Evariste Nzikubanyanka niho yarari tumutega amatwi
Imbere yuko subirizwa mu mabanga yo kuba komiseri mukuru w'ikigober cegeranya makori n'amatagisi Leonard Sentore yashikirije mu ndwi iheze kumwimbu wabonetse mu mezi atatu ya mbere y'uno mwaka wa 2017 ushimishije ivyo biratera amakenga Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme yishinze gukangurira abarundi kugira abahindura ingendo mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uno wa kane uwarongoye Parseme avuga ko ico cegeranyo kivuga ko umwimbu wabaye mwiza kidatahuritse uwo muhinga mu by'ubutunzi afatira ku ngorane zibonekeza mu gihugu
igihugu kimaze imyaka ibiri to de croissance y'umwimbo yarabaye negatif isubira inyuma nko 2025 2026 igihugu amadovize ari make agora abinjiza ibidano byo bya importation ibiki turavye dufate nka karero nko 2014 aho twita ko twari muri situation normale ugasanga nka recette ijanye na impôt sur avec le commerce extérieur ugasanga ari ma miliyari 56 mugabo ugacusanga nibavuga ati baronka miliyari 90 akimvira ati none hari ingorane mukuru nka madovize yo kwinjiza ibintu ndegwa abantu ubukene buhari byongere kugura ibintu atukumbure bitiyongera cyane demande interiere abanyagihugu niho bashobora ati none uwo mwimbo uba uri kuyongera gute
ico maramazinda abatemera ku mwimbo uri kuri yongera mu kigega cya leta nuko iruhande y'icegeranyo cy'amatagisi n'amakori hobaho ikindi cegeranyo cerekana uko yakoreshejwe umukuru wa Parseme akavuga ko ivyo bigengwa n'itegeko rigenga ingene amafaranga ya leta akoreshwa
kugira umuco rero ucubandanya nuko raporo isohoka ku mezi atatu yereka kana umwimbo winjiye ningene wakoze isubira gasohoka uko byumvikana ingene uvuga yuko amakora duga nkuko ari witeze mugabe icegeranyo cy'amezi atatata tugisohoka cerekana amahera yakoze ibiki mbega ingurane leta yakagenda igenda imeze gute mbega solde amahera ari kuri konti ya Trésor Public angana gute ibyo byahora bisohoka kera bikabacha bihagarara kuko umwaka wose mu 2026 ntibyasohotse
ikindi Faustin Ndikumana yibaza ko coba kizingamitse ubutunzi bwategerezwa kwinjira mu kigega cya leta n'uburusho bw'umurengera exoneration mu kinyamazuru naha nyene warongoye Parseme arafise ica saba uburongozi bw'ikigo Uber warongoye ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo asaba uburongozi bw'ikigo Uber gishinzwe kwegeranya amakori n'amatagisi kwemera ko ubugenduzi bwa leta buhabwa uburenganzira bwo kugenzura ukuntu ico kigo gikora nk'uko bikorwa no ku bindi bisata vya leta bijejwe ubutunzi nk'uko Faustin Ndikumana abandanya bivuga
ikindi ni kica exoneration uburusho bwa butangwa mwinshi burengeje kuko igihe buguma buhera burenze miliyari 100 ku mwaka kandi itegeko ririshira ku miliyari 200 ni ibintu bica bumati bagumavuga ati bagira abayagarukane bagarukane ntunabone konti ivuga iti tugira twirekane nk'amahera ya exoneration yatanzwe nayo umwaka weze ngaya yagarutse turayabona cya gatatu ni iki gisata cy'amabuye y'agaciro mine kuva kera dusaba trasabilite y'icyo gisata muri Trésor Public twe turafise inyota yo turabona mbega rosegiteri mine iri kidufashiki mu bijanye na Trésor Public
mu ndwi iheze uherutse gusubirizwa mu burongozi bw'ikigo Uber yari yatangaje ko mu kiringo cy'amezi atatu ya mbere y'uno mwaka wa 2017 hinjiye mu kigega cya leta imiliyaridi 178 mu mafaranga y'amarundi i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste Nzikobanyanka muri kumwe na Oriane Itangishaka makuru ku Burundi arabandanya ishyirahamwe FOCOD ryafutswe mu Burundi rimaze umwaka rikora amatohoza ku bantu bazimira mu Burundi umukuru wa FOCOD Pacifique Nene nahazwe yaganiriye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi amubwira ukungene bakora ayo matohoza tubatega amatwi
haraciye umwaka mu ishyirahamwe FOCOD dutanguje umugambi ndondeza wo gufasha imiryango kurondera amusanga barafashwe n'inzego z'umutekano munyuma ugasanga barabuzwe ingero ryabo ibyo twabikoze kubera ko hari imiryango myinshi yari mu gahinda babura uwo bari buture amarira n'amaganya yabo bakavuga bati twebwe umuntu wacu yarafashwe afatwa n'abakozi b'iperereza cyangwa yafashwe n'igipolisi cyangwa yafashwe n'abasirikare tubona bamwe bafashwe n'imbonera kure mu nyuma ntitwigera dusubira kumenya n'akayambo n'inkuru n'imwe yerekeye uwo muntu basanga iyo bagiye kubaza abategetsi b'igihugu nta nyinshi n'imwe abaha bamwe bagatega ubwoba abandi bakakwa amafaranga ibyo bintu tumaze kubona bimeze gutyo tuti birashoboka yuko ibintu birimo mu gacerere reka tubishyire habona maze turabe ko abategetsi bo kwikubita agashyi bakishyura cyangwa ku isi hakaboneka izindi nzego zemera kubikora ko kugira ngo ibintu bindi byijyane nari gihe hari amasezerano mpuzamakungu asanzwe ahana ibyaha bene ibyo.
None se abategetsi kugeza ubu ngubu umwe bw'iyo muvuganye nabo nubwo mutemewe babasubiza iki?
Abategetsi b'Uburundi ntibigera bishyura kuri bene ibyo bibazo. Igihe cyose tukoze icyegeranyo ku muntu yanyurujwe turaheza tukabirungikira n'imiburiburi umushyiranganji w'ubutungane turabirungikira General Arengiyome Bunyoni turabirungikira Pascal Barandagiye turabirungikira umushyiranganji w'ukivuna basi turabirungikira umukuru w'iperereza n'umukuru w'ibikuru by'intwaramiheto tukabirungikira mu biro kwa Petero Nkurunziza ariko aho hose naho bijyayo nta n'umwe yigira yishyura kuri bene ibyo bibazo. Ni ibintu nyine biteye isoni, ibintu bikorera mu gihugu cy'u Burundi ntibishobora kumvikana k'umutegetsi ubundi ariho kugira ngo akingire abanyagihugu hashobora kuvugwa ko ubutegetsi bwiwe bwafashe abantu ntibasubire gutorwa maze akinumira ukamenya ngo ntacyabaye. Ni ibintu by'akataraboneka ku isi.
Uyu mwaka mumaze muri iki gikorwa ndondeza mumaze kugera ku bitigira ibingahe by'abantu bazimiye?
Uko dukora mu bisanzwe tugira bene bijya ayandi mashyirahamwe usanga agakora amastatistike usanga mbinga bakora ibiharuro twebwe dufata umuntu umwe umwe tukitonda kuva isaha yafatiwe ko tukarondera iyo yaciye abagiye baramufata maze cyangwa ibintu byose byagiye birandikwa baba bagiye bakabaza cyangwa ibyanditswe n'ibinyamakuru byose tukabishyira hamwe kugira ngo umuntu aveze gukora nko kuri icyo kibazo aheze asange ibintu byose biri hamwe. Ni gutyo tumaze gushyira ahabona ibyegeranyo 25 by'abantu banyurujwe gutyo twatohoje ko ariko abo turiko turakorera ko twamaze kuronka dufise amazina twahawe n'ababo bararenga 120.
Kubundi Fokode itemewe mu Burundi barayiciye mu mategeko ndetse na Maitre Ninina Hazgubwe bamukuye muri baro yo mu Burundi mukora mute mugushakisha gute mutohoza amakuru gute mu Burundi?
Oya, ntabwo jewe ndi muri bajya bashingwamanza birukanywe, ntabwo nari mu bashingwamanza ariko ikibazo cyose kijyanye n'ingene tubikora ko ni ikibazo usanga ahanini gihagaze ko imiryango itwizera kubera ko ryari ishyirahamwe risanzwe rizwi n'abarundi ryari ryizigiwe n'abarundi. Imiryango iyo ibuze abayo baraheza bakadutaka canke abantu bakora mu iperereza bakora mu gipolisi no mu zindi nzego usanga bamenye ibyakorewe umuntu naho biba bikorwa n'inzego barimwo si bose biryohera baraheza bakabidushikiriza ibyo byo tukabyegeranya iruhande y'ibindi nabyo twegeranya usanga byagiye biraca mu binyamakuru bitandukanye twe tukifuza ko ibyo bintu byose biba byavuzwe umuntu akinyika bigatakara kuko umuntu kenshi akinyika amakuru akomeye aratangwa ariko kubera ari byinshi ugasanga mu nyuma abantu barabitaye twebwe byo tugenda tubishyira hamwe. Mu bisanzwe bijya byo kuvuga gufuta amashyirahamwe azwi ni kosa rikomeye ariko barihenda abategetsi kuko ishyirahamwe iyo ryamaze kujya mu mitima y'abantu ishyirahamwe ntiriba ritiri mu bitabo by'umushyirahamwe badufuta mu bitabo ariko mu buzima bw'abanyagihugu aho twamaze kwicara nta n'umwe ashobora kudukurayo aho niho bihendera cyane.
Ariko rero Maitre, hari abashimutwa, hari abantu banyuruzwa n'indi migwi, hari n'imigwi yitwaje ibigwanisho bajya bavuga ko ishobora kuba iri mu Burundi. Abo bantu banyuruzwa n'iyo migwi ntabwo mubakoraho amatohoza?
Mubisanzwe imigwi yagiye iraboneka nayo igwana nta bubasha bunini usanga ifite ku buryo yashobora gutwara abantu ikabanyiriza. Bobo ibyo twabonye bagiye barakora ni uko hariho nk'abantu bagandaguwe nk'abantu b'abategetsi bagandaguwe ibyo usanga bo barashobora wasanga ari ibintu by'ugushobora gutega nk'umutegetsi kanaka cyangwa bakagira nk'ikintu nabo bononye ariko ibyo gushobora gufata umuntu abantu babona ibyo bikorwa n'abantu bafite ubutegetsi. Abantu baraza ari abapolisi baraza ari abo mu iperereza bakadodora ku rugo rw'umuntu bakamufata abantu bose babona bakamufata atamutahe bamuhaye hanyuma bakamutwara. Imiryango rero ikaca igenda kurondera mu busho usanga mu nyuma uwo muntu ntakiri mu gasho kandi yagiye abantu bose babona ibyo nzi cyane cyane usanga turiko turakorako. Ibyo rero bikorwa n'ubutegetsi nta mugwi n'umwe mu gihugu muri kino gihe ukomeye ku buryo ufite akarere wigaruriye aho washobora kuza nawe ugafata umuntu mu rugo ukamutwara abantu bose babona ibyo ntabwo tubigera twumva.
Amakuru mubona yose muzayakoresha iki mu gihe kizaza?
Vuba cyane tuzosohora icegeranyo kirimo nk'ibyo tumaze gutororokanya byose muri uyu mwaka tumaze turiko turabikora. Maze nkuko twabikoze n'imbere tusubiye turibukira abategetsi b'u Burundi kumbure bashatse bazintumira, tuzobirungikira sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI, tuzobirungikira kandi umugwi w'ishyirahamwe ONU usanzwe ukora ku bibazo by'abantu banyuruzwa, kuko uriho mbere ukaba wimirije inama mu ntango z'ukwezi kwa gatanu kuza kujoja Geneve. Ibyo byose tubitange tubishyire ahabona, tukizera ko impera n'imperuka hazo ubutungane butegerezwa guhana bene abo bantu bariko barakora bene ibyo.
Maitre Pacifique Ninina hazwe umuyobozi wa Focode, murakoze cyane.
Namwe murakoze rwose.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Murazi tungangirageje gukosora gato Pacific Ninina hazwe umushikirizwa manza yanabivuze mu nkuru aho yerekaraganira na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Bagenzi turi kumwe mu kanya turasozera ibiganiro twabateguriye kuri ino saha, ariko mbere yaho reka ndabashikiriza incamake makuru nabashikirije. Twababwiye ko umukuru wa Banki Nkuru y'Isi Jim King agabisha ko ibice bibiri kuri bitatu by'ubuzi mu bihugu bikenye ku isi bishobora kubura bitewe n'uko bigiye kuza birakogwa n'ivyuma hamwe n'amamashini. Avuga ko ivyo bishobora kuzotuma haduka indyane zishobora gutuma igitigiri c'impunzi ku isi ciyongera. Nabye kandi ko kuri uno munsi wa kane abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela batangaje ko bagiye kubandanya imyerekano isaba ko umukuru w'igihugu Nicolas Maduro akugwa ku butegetsi. Twabye kandi ko abashinga mateka b'igihugu cha Pakistan na Afghanistan biteguriye kugirana umubonano w'imbonekarimwe mu ndwiza. Izo nama iyo nama izobera mu gisagara cha Kabul mu ntumbero yo gutorera umuti icuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu bibiri. Twabye kandi ko Perezida wa Amerika Donald Trump yiha amanota yo hejuru kubijanye n'ikiringo cy'amezi atatu amaze ku butegetsi, kandi abanyamerika ubushakashatsi bwerekana ko abanyamerika badashima ibintu amaze kurangura muri icyo kiringo. Twabye kandi ko urugendo arimo i Jakarta mu gihugu cya Indonesia kuri uno munsi wa kane, Mike Pence cegera cy'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaza ko Donald Trump umukuru w'igihugu cya Amerika azokwitaba amanama y'ubutunzi n'umutekano mu karere ka Aziya y'ubumanuko mu mpera z'uyu mwaka. Ayo makuru ni nayo niyo twabashikirije. Twabashimiye cyane kubona mwaduteze amatwi kuri ino saha. Twari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndashimiye Inosa Kimenyi yamfashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije, ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Umugoroba mwiza mwese, Imana ibahezagire. Thank you.